Turashimiye ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kuremesha muri isanga yuno munsi muri isanga nabategure nkaba ngiye kubashikiriza mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu tukaba live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram ma Facebook na Twitter ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kuwa gatandatu windwi heze hari genekerezo rya 12 amakungu yarahimbaje umunsi wahariwe abakiri bato. Uyo munsi washimikiye ku civugo c'uruharagurwaruka mu gushika ku iterambere rirama biciye mu bikorwa vy'abakiri bato bitabangamira ibidukikije. Biroroshe ko icivugo onu yashinze uno mwaka kija mu ngiro mu bihugu vyo mu karere k'ibiyaga bigari harimo Burundi, Rwanda, Republika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda n'ahandi. Intambamyi ico civugo gishobora kugira kije mu bikorwa mu rwaruka rutandukanye nizahe. Ubukomezi bw'ico civugo mu rwaruka rw'akarere k'ibiyaga bigari nizahe inguvu z'abakiri bato kugira ngo ico civugo gishigwe mu ngiro zihagaze hehe. Muri isanga y'uno munsi turaza gushimikira ku ruhara rw'urwaruka mu iterambere ritabangamira ibidukikije. Mutumire wacu ni umurundikazi Madame Ornella Uwimana afise uruganda ruhingura ibikoresho bitandukanye birimo intebe akora biciye mu mapine y'imiduga. Madame Uwimana yahisemwo uwo mugambi mu ntumbero yo kwiteza imbere biciye mu kutabangamira ibidukikije. Ornella, ikaze ku ijwi rya Amerika, wakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga wongere uyagera abakunzi b'ijwi rya Amerika. Tubwire gato uruganda rwawe ruhagaze he, rukorera he, rwitwa gute, rwatanguye gute imbere ko twinjira mu mizi y'ikiganiro cyacu?
Ego, uruganda rwanje rwitwa Green Furniture Business, rukorera i Bujumbura aho bita muri komune Mukaza, aho bita kuri Avenue de l'Université. Ego niho dukorera, tukaba duhingura intebe zitandukanye tuzikuye mu mapine aba yaraheze, kandi amapine y'ubwoko bwose, yaba y'imodoka, yaba y'amakinga, yaba y'amamoto, yose turayakoresha.
Ego, hanyuma urwo ruganda rumaze igihe kingana gute, rwatanguye ryari?
Uruganda rwatanguye neza na neza mu kw'icumi mu 2022 niho twatanguye gukora, tukabikora nk'umwuga.
Ornella, unkundire muhinga bw'ivyuma barambwiye ko ijwi ryawe ritariko rirasohoka neza, reka bongere baguhamagare dusubire kumva ko twoyaga twumvikana ko tutariko turavyumva neza. Muhinga bw'ivyuma ntibavyumve neza, bisigura ko n'ababandanya batwumviriza ijwi bataza kuryumva neza. Muhinga bw'ivyuma barabandanya muduhamagarire kandi Ornella, ariko nongera mpikaze mwebwe muri ko muratwumviriza mwumvise ibyo tugiye kuyaga ko n'uruhara rw'urwaruka mu kwiteza imbere biciye mu bikorwa bitabangamira ibidukikije, urwaruka rutandukanye rufise uruhara nyabakigira ngo icivugo cuno mwaka ku munsi mpuza makungu hari urwaruka wahimbaje kwa gatandatu kije mu bikorwa ibikorwa bitandukanye byo hingurwa gute byo kogwa gute uruhara rwa mareta nurwahe uruhara rwa bakiri bato nurwahe intambamizi ishobora kubaho muri urwo muri iyo ntumbero bihaye ico civuga makungu yihaye n'ivyahe turiko dusa nkaberekeza mu nama mpuza makungu yahariwe ibidukikije bitwa bita COP izobera i Dubai no mwaka mu kwezi kwa 11 mu mpera gushika mu kwa 12 ugo ruhara ruzoshimikirwa ko cane na cane cane ko isi igenda itera imbere mu vyerekeye ivyo guhanahana makuru ivyerekeye ivyo guhingura ibitandukanye ariko ugo ruhara niko tuza gushimikira ko kugira ngo turabe ivyo bikorwa ingene bishobora kubaho bitabangamiye ibidukikije hari urwaruka rusanga bigoye na cane cane ko ibihingurwa vyinshi bishobora guca mu biti bigaca mu bitandukanye mwinga bw'ivyuma baracatronderera kandi madame Ornella kugira ngo atugire wewe intumbero yihaye uko ayibona uko ariko arayirangura biciye mwishira hamwe ni kwijuru rya Amerika aga telefone ka Ornella baracakarondera kugira ngo bashobore kumu tugarukanira hanyuma tubandanye tuyaga baratumira amategato mu kurindira ko agaruka ku murongo wa telefone bambiye ko Ornella agarutse Ornella uratwumva Ornella ntaragaruka deka tumurindire mu kurindira batumira amate mu inga bw'ivyuma
Ijira hili yari kumata. Mkini njira hili kumata. Hava nyabu kundira na hagu njambi izira. Muna hava nyambi tuku.
Ngoje, wendu wibu huku.
Yee, gorata. Urumunya usaji kazi kukoni wajenda mi niozora nginga sabo.
Ari kabira simu humuru kamano.
Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi. Uradu tukua raneza kani nda kuize.
Mie kuretu ni bugo.
Nekada.
Ndiye bugo.
Ngukwiki. Nukumda kwa mwiliwe se mwuri tukua yabge. Yajeni yibesha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shofe, tukua jade. Kombo taksi aji.
Taksi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayinyuzwaho na
La Benevolence ya Grola.
Hey, we're making it with no casting. Making more money. Ibyo kurukundo rutakibaho. Namahomvu. Namahomvu. Ngone gache gache. Akasigaye ngone gache gache. Okay. Mse. Kwemere barura karura. Natwa karura tukamire. Reka no. The energy keeps chasing. Never gonna know the cold on energy zarko. Ziva kumana.
when bad energy keeps chasing nibwo mbona urukundo na energy zarwo ziva kumana kuko n'umuntu ngisimba nabibasha reka ta
akaririmbo kari big time ka Ivan Buravan yakwijije umwaka ashengeye yitavye Imana ejo hari genekerezo rya 17 yahitanye n'indwara ya cancer muri rimvi yakunzwe cyane mu Rwanda nuko rero ornera agatelefone kiwe turasaba imbabazi kuko byari byatugoye aho yari ntivyumvikana tugerageze kandi twumve ko dushaka kumvikana ornera uratwumva
ego
kuruhande rwacu biracameze nabijwi ariko twizere ko kumwanya uzura tera imbere ariko biza gukemuka turasaba imbabazi abakunzi bijwi rya Amerika bariko baratwumva bashaka kumva ijwi ritameze neza batubwiye ko telefone umuhora ariko arakoresha uta uri mu bibazo byo kumvikana neza nuko rero ornera wari kuratubwira ati watanguye uruganda rwawe rukora ibitandukanye bice mapine y'imiduga n'amakinga mu 2020 hanyuma icyumviro cakujemo gute
kumucyo cyanjemo cyo nakuze ubundi sanze nkunda ikintu cy'igenekene kuko tutugenekene kuko nabikuye mu gihe waje none uko ko ayo no ikuye ko yatuze aturera tusaga tumwe tumwe ko muhira cyo twakorera iyo hakize nk'urugo kaza igihe cyumba cyacu cyo twabisi ero nakuze nkunda kutubwiye ariko maze guheza ishure kaminuza muri uruzo usanga umuntu ico akazi abashaka agasanga ari kakaronka ndavuga ati kubera ikintu ntukwikorera ibyo wanje nuko nari nsanze nkunda kutubwiye ariko umunsi umwe nigeze kandi nkunda kwikira kubunga ngukana bumenyi ko ndaraba
ornera utwihanganire kuko turumva amajwi asoka nabi cyane muhinga bw'ivyuma bamfashe basubire bagerageze ko dushaka kongera kukuronka vyoroshe kugira ngo twumve ko ijuri risoka neza sindamwumva neza kandi bisigura ko nabasigaye bose baca bumva nabi ijugiwe turagerageza twumve ko bikunda bidakunze nta kundi tuzogaruka kuri kino kiganiro mu minsi iri imbere chukibazo cha chimihora ya leo mu Burundi gishowe gukemuka ariko reka tube turakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bari batungikiye ama telefone kugira ngo tubahamagare turayaga mu kurindira onela tusende ku murongo wa telefone uratwumva mukunzi b'ijwi rya Amerika uratwumva Afrikan nkuru nziza urikura twumva ndabona uno musi uhinga bw'ivyuma butari ko burampira ama telefone ntariko aracamwo African uratwumva ndabisigure ko mutubabarire mu mpakanya gato turabe ko muhinga bw'ivyuma bishobora gukemuka mu kurindira turashamwo indirimbo zitandukanye turi muri isanga ino musi umutumire ni Ornella mu gihugu cy'u Burundi akora intebe biciye mu mapine atandukanye aba imiduga canke y'amakinga Onera ambwiye ko bambwiye ko agarutse ku murongo wa telefone. Onera uratwumva ubu? Twebwe uratwumva mbwa twebwe ntitukumva reka twumve ko dushaka kukumva. Onera.
Ego ndabumva.
Ego ijwi ubunye rimeze neza cyane. Uguma huri kugira ngo tuyage bikunze. Nimba urahantu uguruye ugerageze kuba ahacuguruye kuko ariho umuyaga canke induru ziri nyuma yawe ziko zirica amaju.
Okay, reka ngira
Ego ni sawa cyane ego nuko rero ati mu 2020 umugambo uratanguye wayiyumviriye gute dusubiremo kuhera ko iminota ya mbere ivyo ari kuratubwira nta na kimwe cumvikanye neza.
Okay. Ukuntu natanguye je naheje ishure kaminuza mu 2017 hanyuma ndondera akazi nkuko abandi ba wundi rwaruka rondera akazi nibyashotse binyeruhira kuronka akazi kivyo nari narigiye kuko nari narizi bijanye n'amagara y'abantu. Nkuko rero je nari nsanzwe nkunda gukora utuntu tw'utugenegene kuko nakuze ndabibona ku mubyeyi wanje aho asanga ari karaduye imiriza cyane gukora udukorwa two muhira tutarinze guhamagara abantu b'abakozi cyangwa abafundi ugasanga nk'ubu turiko turisigira nk'ibyumba byacu rero nakuze nkunda gukora utuntu tw'utugenegene. Hanyuma mpejeje ishure ndavuga ati kubera iki noguma ndondera akazi bitari ko biroroha kubera iki ntushobora kwikorera iyo anje. Ni muri ubwo buryo niho natanguye kuza ndakurikirana cyane mu kuhinga ngurukana bumenyi ibintu by'ugwaruka ukuntu abantu bikorera utuntu tw'utugenegene. Musumwe yandiko ndaraba mbona sheni imwe bariko barakora abantu bo muri Philippines bariko barakora intebe bazikoresha amapine y'amakinga n'amamoto. Mbona ni intebe nziza ndabikunda kuko nari nsanzwe nanje nkundwa utwo tuntu tw'utugenegene ndavuga ati kubera nanje ntubigerageza mu mapine nsanzwe nkunze kubona ha usanga bataye ahantu henshi narakunda kuyaca ko nkabona ko kubera iki nanje ntubigerageza niko gukora novuga gute naratanguye kugerageza mu 2019 kuko namaze umwaka wose ndiko ndavyigisha ku buhinga ngurukana bumenyi ndaba niga ati iki kintu citwa gute hama ndabigerageza mbona ivyo nkoze igikorwa ca mbere kirakunze kandi kigenze neza ndavuga ati reka rero ndabikore nk'umwuga ikintu kishobora kunzanira amahera. Ego niho nace ntangura yo mu 2020 ntangura nyine ngira uruganda. Ego
hanyuma amapine ukoresha watubwiye ko ari amapine ya y'imiduga mugabo hakabamo n'aya makinga n'amapine abagikomeye ufata ivyapfuye dusigurire kugira intebe irinde ihera ubigira gute.
Dukoresha amapine aba yaraheze atagikora ku modoka amapine baba barataye akenshi n'amapine by'ukuri usanga abameze nk'umwanda turatora rero ayo mapine tukayegeranya aho tuyakuye hose hanyuma niyo tuza gukoramo tukayahingura niyo tuza gukuramo izo ntebe n'ibindi bisharizo bitandukanye.
Hambavu y'intebe n'ibisharizo ibindi ukora n'ivyahe mu mapine ga Ornella
turakora intebe turakora ama balançoire.
Turacari kumwe Ornella turacari kumwe muhinga bw'ivyuma no munsi mbona ntazi uko biko biragenda ariko muratwihanganira basubira muduhamagarire. Turafise ingénieur Emmanuel Didas Kigana Kigana hikaze ku ijwi rya Amerika. Uherega Kigana
yego ndi Bujumbura ndi Bujumbura
havugwa makinga mu gisagara ca Bujumbura
no kuri abadeleta ibitwa gutagisha.
Nuko rero twagize akabazo ku ruhande rwa telefone umutumire wacu ariko arakoresha biguma bicikagurika mugabo ariko baramurondera bamugarukane nakabazo canke n'intererano
kire dukuri n'intererano nta ibazo byagice cy'ikintu n'intererano gusa. Ndagomba mbere ndanamuteza intege urugendo rwacu mu Burundi kazi naho mutaramuvuze
ni mu Burundi kazi yego
yego tuko turaraba turakora ahantu kuri nta utobishima kuri ahubwo mbere nosaba yuko yoraba ahantu muri amashyirahamwe atangira kurana akagenda agasaba ingurane hanyuma abantu mu mugambi kuko umugambi mwiza cyane kuko urabye n'ibyo usanga byuzuye nta mutera cya Bujumbura tudagira icyo bakoresha mu rwego rwo gutanga akazi barumva ni cyiza cyane kandi n'ikindi kabisa. Ego nje jakuki.
Urakoze. Hanyuma araza kugira nimba izongorane hari zo ahora saba canke yivanira mu fuko kuwe kugira ngo akore iyo migambi. Ariko nka wewe gakirigana uganiki ugo niki kuri kuri ico kivugo cuko ibikorwa vy'ugwaruka bigwira ariko biciye mu kubahiriza ibidukikije. Nivyoroshe mu gihugu c'u Burundi mu karere ahugeze amaso ko ivyo bikorwa bikorwa ariko ahubahije ibidukikije.
Bo ubisanzwe mu Burundi ubiye kuraba nkanyara nkunda kubaza tembereramo ndabona kishi umugambi kwitwaza ibidukikije ugwako turacyumva cyane bose. Ariko ikibabaje nuko ibikorwa usanzwe ukora bidahabwa agaciro urabyo mu bindi bihugu ugatangazwa ku bashyika cyane gusumba. Nayo ubundi bwobwo ibikorwa ugaruka gukora n'ibindi bikorwa bishimiye cyane rwose mbere tunateza imbere igihugu hamwe ugaruka rugero ufata mu nda rwose ugafite intege mu bikorwa byabo.
Yego urakoze cyane kigana he ubutumwa bwawe duca tubahonera yashitse onera uburagarutse twizere ko agatelefone kaza kugumaho. Yego twaduhejeje kwakira witwa kigana he Emmanuel ari Burundi Ibujumbura.
Yego
Bujumbura
yaguteye intege yongera abaza akugira ngo bibaye ngombwa uzoje mashamwe atandukanye kugira ngo baze baraguha imfashanyo uburyo ukoresha n'uburyo bwawe urasaba gufata mu mugongo.
Oya mu kugeza ubu unye ndacakoresha uburyo bw'iwanje ahanini nashatse kubanza kwipima je ubwanje ndabe icyo nshobora gukora mbere yuko nsaba ubundi bufasha kuko kenshi usavye ubufasha usanga utiteguye utazi icyo ukora kora usanga wabukoresheje nabi. Je nashatse kubanza kunganya ubwanje manze ndabe icyo nshoboye gukora mu buryo bukeya hanyuma mbone gusaba ubufasha. Naratangwe no kwegera rero kuko ubu narabonye ukuntu bimeze niho natanguye kwegera abatandukanye turafite nka page ga mu Burundi aho usanga umuntu ariko arasaba yankuhaje aba jeune nanjye naritabiriye ihiganwa aho usanga bariko barahiganisha imigambi niho natanguye rero nanjye gusaba ndabe ko hari ico iyo migambi ishobora kumfasha mbwa natanguye gukoresha uburyo bw'iwanje manze kuraba icyo nshobora gushikako.
Yego nibaza ko kwigana he inyishu muhaye imunyuze. Twakire na Salomon Ishimwe ku rundi murongo wa telefone. Salomon ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Murakoze cyane ku mwanya.
Muhererega Salomon.
Ndi butari mu Rwanda ndafite icyiyumviro ndashaka gushikiriza ku barimo barumviranira ifamire z'ijwi rya Amerika.
Nduga ku ijambo.
Ijambo ndashimira Orinera ku bw'ubwo buhanga yagize bwo guhiga mu bidukikije ubu. Buri tekinisiye nk'ubwo rwose nibo abo banyafurika nibo dukeneye kuko hari nk'ibintu abazungu baza bakadukinga ibikarito mu maso bakaza ngo mu bidukikije ngo ni ukubyangiza nibatume tubijyamo ngo dukoreremo ubushakashatsi bibiduteze imbere umugabane wacu. Ariko nkanashimira ko uwo mupasoni wacu yagize ubwo bushakashatsi bwiza nibyo Afurika dukeneye twega abapanafurika. Nabo dukeneye kugendera ku binogo by'amasezerano y'imiryango y'abibumbye iyobarwana byamatse ibihugu bimeze nka ya masezerano abazungu ngo yo kudakora intwaro kirimbuzi ku mugabane wa Afurika natwe tukirukanka tujya kuyasinya kandi tuzikiza intwaro kirimbuzi arizo zituma tugira umutekano urambye. Dukeneye n'abandi bantu bakora ubushakashatsi mu bidukikije bakava muri ibyo bintu by'abazungu batwereka nyamara ari bigomya gutuma ubukoroni butava ku mugabane wacu ukaba Afurika. Nk'ibyo bintu nabyishimiye rwose nirandamushimiye n'abandi bose bumva n'abandi ufite umutima wo gukunda Afurika rwego ibisubizo biraje ishinga Afurika bamurebereho bamwigireho nibiba ngombwa barebemo n'ibindi dukoremo n'imiti kuko tuzi ko n'imiti ivura abarwayi myinshi iva mu bimera ariko ntabwo leta z'ibihugu byacu zituma tujya muri ibyo biti ngo dukoreremo ubushakashatsi. Ni byiza cyane rwose ko yarabigezeho ndamushimiye. Ikindi kibazo mbaza ese birakwiye ko leta zacu zikomeza gushyiraho amananiza ku bijyanye no gukoresha ibidukikije kuko amananiza badushyiriraho urubyiruko bituma tudahiga ibintu biteza imbere biturutse bihindura umugabane wacu bishaka ibisubizo by'ibibazo Afurika ifite ku mugabane wacu mu bidukikije. Mubona bikwiye mubona ari amasezerano bagumya kugenda basinya bategetwe rero ngo byamasibugo byo murengera za bw'isi na Amerika mubona bikuyemo bikomeza kwitabirwa na leta zo muri Afrika kubona isi tugezemo ari kwigama ibisubizo kuko ubona ko abazungu
badashaka
Afrika ariko tugeraho murakoze
ariho ari byumviro bimwe bimwe tudagaze ko kujya Amerika ariko ugira umutsi mwiza ari kandida muneke honera agica kwishuye kuri ayo masezerano atandukanye y'ibi yo kubahiriza ibidukikije honera ishyirahamwe ryawe rubahiriza ibidukikije barambiye honera asubiye kugenda kandi tura mugarukana agica avuze ku byumviro vya Salomo ariko mukurindira reka twakire Gracias Sachimana Gracias ikaze ku juge America
murakoze cyane
uhererega Gracias
icanguzo
gucanguzo bavugwa make
namahoro kayo
urakoze cyane ibyumviro akabazo kwa Onela
ama Onela
sa
aka namushikira mute la mute ntege kugikorwa niyumviriye yego ikorwa kiyo nange nagishimye kuko ndiye umugambi mwiza umugambi wo gukora amameza mu mapine kugira ngo nzingene wamu nashaka mwaza kandi nene abiyumvire igice niyo video ya muje mu hama ndanga ndabaza cyaruko azoshimisha nishure na bakeneye kubiga bazaba mwegeye
onela yagiye ariko mukanya agarutse bidukundiye ku telefone cyangwa ndamuhaka kabazo kawe mugabo ku vyerekeye uko vyatanguye ukiri ku murongo yavuze ko yakunze utugenegene akiri muto n'abavyeyi be barabimutoza barabimukundisha hama aja kubona ko bikorwa muri Philippines na wati ibikorwa hajya ntivyo nanira ari nako gucatangura guhingura ibitandukanye intebe ivyabana bikinishirizamo biciye mu mapine
ego
hanyuma ga Gracia ko tugugufise mu cankuzo ibikorwa vy'ugwaruka bihari bitabangamira ibidukikije n'ivya
ibikorwa vy'ugwaruka bitabangamira ibidukikije yari ugwaruka gwaho ukora ibikorwa vy'amaboko n'ibindi bitamafaranga ego ngati no gukoresha ubuhinga bwa none bwa internet na byene n'amafaranga amaze kumenyera ego ibindi ngira ngo baracyabandanya barondeza nyine turacyari mu nzira y'amajyambere
kurakoze ubwira umunsi mwiza
ego murakoze
ego turamukiza abanyacankuzo Ijuge Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ivyuma vyino munsi ntibikobera duhira kugira ngo tuyage nkuko twavyipfuje na Onela murumva ko amatelefone si ku ruhande rwa Onela gusa no mu Burundi ariko baratwakura baherereyeho turumva ko amatelefone aterengana neza ariko ntacu turabandanya tugerageza namahirwa duhiriye turagarukana Madame Onela kugira ngo abandanya tubwira kuvyishamwe giwe rihingura ibitandukanye biciye mu mapune mu ntumbero yo kubahiriza ibidukikije
ora uhenda ende abu gozerire ora senchuti anje
Ijuge Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Onela ibyo ikiganiro byaje nawe uno musi sinzi gene tuza kubikemura siwe gusa hariho Gracias Mucanguzo namvugishije telefone imeze nabi ariko nta kundi si twebwe turagerageza umwanya bikuze tuvugane ibitari bikenya Gracias rero Mucankuzo yagushimiye ngo kubikorwa vyawe ariko yanakubwira ngo Onela utanguze ishuri ukigisha abandi bana urwaruka rukiri ruto ingene umugambi wawe maze nicumviro ciwe nikinumva ko coshoboka gutanguze ishuri yo kwigisha ibyo guhingura bitandukanye mu mapine
Ego, icyo kibazo abantu benshi barakunda kukimbaza kubera iki utokwigisha abandi benshi barukuri ni ikintu bakunda kumbaza cyane ariko navuze ati reka kuko iryo shyirahamwe ryatanguye mu 2020 ndacari ko na job ganje ndimenyereza ariko hari ibyo ntararonka bikwiriye hari ibintu birinda gusaba bigaca mu mategeko kugira ushobore kwemererwa by'ukuri ko umuntu yoshobora kugira iryo shure ni kimviro kiza kandi nanje
onera rasuye kugenda sinzi ko tusura ku murongo kandi turaguma tugarukana agenda ni ku ruhande rw'u Burundi sitwebwe amatelefone ameze nabi muraza kutwihanganya nibaza ko mudutahura ko atari twebwe biriko birava ko twakire Idrissa ikaze ku juge America
yego mwiriwe neza
mu Rwanda tumva amatelefone ho bicamwo muratwihanganyira ntakunze mukurinda ko amugarukana turaza turavugana ibice yego Idrissa nakabazo ni intererano
nakabazo gake yakayinkana abantu mushima nyine twabonye nabonye bakora ibintu byiza cyane nkunda abantu bakunda kwihangira imirimo bari byiza bagakoresha ubwonko n'ubwenge nyine ni ukuvuga ngo muze kumumbariza inama agira abandi urundi rubyiruko kandi nkongera nkamubaza ngo barebe ukuntu bakwegera abandi bantu cyangwa abandi bantu nyine babafasha muri iyo gahunda kandi nkamwibariza ngo ukuntu ibyo bikoresho twajya tubibona hirya no hino ko nabonye bidahenda cyane kandi no kubikora biroroshye kandi noneho nkamwibariza ngo inama yabyo y'urubyiruko ni iyihe koko nabonye ari byiza ko nabonye ari byiza nta kuntu nyine bakwishyira hamwe n'abandi bantu kugira ngo umusaruro uzabashe kwiyongera kujya babashe no guhaza n'andi masoko hirya no hino ku isi
nuko urakoze cyane onera aragarutse ubwira umunsi mwiza Idrissa ikibazo cya batashishura abanze guheraheza icyo atari bwaheze kwishura ubwira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda
murakoze cyane
yego onera hari akabazo utari bwaheze kwishura igihe telefone yongeye gucika kibijanye n'amashuri uti barabikubwira nico bona uzokora rero
ni benshi barabinsaba ariko nariko ndavuga ati ko natanguye mu 2020 nashaka kubanza ubwanje kwitunganya kuko ni ikintu kitari gitoya gutanguza ishure aho wigisha n'abantu benshi rero bamaze kubinsaba hari ibyo ibikenerwa kugira ngo umuntu atanguze iryo shure hari ibikoresho umuntu aba akeneye kugira ngo ashobore bose kubakwira abariko barabigusaba urumva ni igikorwa cyiza ariko ntarashobora kuba no kora mugabo ni byifuzo kuko ndamaze kubona ko hari abantu benshi babinsaba mu byukuri ariko ndagifise nk'umugambi
hanyuma Idrissa mu Rwanda yaguteye amashugwe agushimira ngo kuri ibyo bikorwa byawe yashimye ibitandukanye twashize kuri Facebook yacu arabaza ngo ivyo bikoresho bo bibona gute ahatandukanye ni hehe hashobora gusanga gatebe mu Rwanda urashorerayo isoko ryawe rigarukira
isoko ryanje rigarukira mu Burundi sindashobora kuza ndabishora mu bihugu duhana imbibe ubunye kugeza ubunye ishorera hagati mu gihugu turi Bujumbura dukoreye Bujumbura muga nk'umuntu abikenera ari ruguru atari Bujumbura arashobora kubironka
hanyuma ngo nanga birazimbutse umugore wese arashobora kugura intebe bitandukanye
novuga ko bizimbutse intebe ziravana kuko si umuntu ntafise igiciro kimwe hari izizimbutse hari izo zitako zizimbye mugaduhera ku 500,000 kuduga ego
ngo hari ukuja hamwe n'abandi utegekanye kugira ngo mukorere mu ruganda mufatanye muri abatandukanye ishyirahamwe ryawe rizoguma ari onera gusa cyane
ubundi ishyirahamwe ryanje si jewe jenyine ndafise abandi bakozi dukorana bagera kuri 5 n'abandi bashika kuri 3 bajejwe kuza barandondera nk'amapine igihe mba ndayakeneye ni ukuvuga ko si jewe jenyine nkora hirya urumva ko sinovyishoboza jenyine turakorana n'abandi
yabajije ngo impanuro uha abakiri bato ariko aka kabazo unkundire turaza kukagaruka ko inyuma y'ikiganiro kugira ngo utekerere impamba batwumviriza mugabo onera mu ishyirahamwe uti urase batanu mukorana haraba baronderera amapine wewe uruhara gwawe mu bikogwa byanyu n'ugwahe uri mu basu nakubonye kugafuto urisa nkuri kwa arasudira urikorera izo ntebe utunganya abazikora ukora iki neza na neza uruhara gwawe mu ntebe mu balansoir watubwiye mu bisharizo bitandukanye
Okay. Jewe ubwa mbere nkigitangura gukora natanguye gukora ndi jenyene. Ibyo ubona ibyo bikoresho akenshi barambaza ati kuri umukenyezi tutamenyereye ko abakenyezi bashobora gufata nk'icuma bakasugira cyangwa bakagira iki. Umva hari abo byayobera nyine ukamenga ni gikorwa cy'abagabo. Ariko ubwa mbere jewe narabyikorera kuko nari natanguye ndababwira ko nakunda gukora utuntu tw'utugenegene. Narabyikorera n'amaboko. Nyuma niko nagiye ndigisha abandi turiko turakorana mugabo hariho abandi babiri bari basanzwe bakora izindi ntebe izitumenyereye zikorwa mu mbaho hanyuma baraza ndabigisha baba bugororeremo bobo kuko bumva bari basanzwe ari ibintu basanzwe bakora izindi ntebe rero bobo ntibyagoranye cyane kubimenya ariko abo bandi narabigishije guhera ku cambere ati iki kintu bacita gute barateba barabimenya nibo dukorana rero nanje ndajamwo nka kora hanyuma bibaye ngo nkakosora ubunye basigaye ari abantu babizi ku buryo mba gukosora nk'utuntu tutaba twagenze neza
ego reka twakire na Jean-Marie Costa ku yundi murongo wa telefone Jean-Marie ikaze ku juge America no muri isanga twagutumiriyemo madame Ornella Uwimana Jean-Marie uratwumva uherereye Jean-Marie akabazo n'intererano cyutubwira aho uherereye Ibyo byose ni ibyo byose Nakunze kugira ngo ducunguze umwanya wacu reka ntacho Jean-Marie tumusezerere kumva atakurikira ikiganiro n'ubwo yari yatungikiye nimero ya telefone hanyuma rero ga Ornella urabona iyo intebe iriho iragira ahihagaraye ivyo bitandukanye nta kintu cyo cyano nibidukikije ukora nije na kwijana ibyubahiriza ibidukikije canke haracari mu gushamo dukenya ibiti niki umuntu mbere kuzoja imbere utera wegereza kwijana ijana kubitono nibidukikije
ubwa mbere nkigitangura kuko hariho ivyo ntaba ndashobora kumenya cyane hariho ibintu by'ibiti naza ndakoresha mugabo amaze kwimenyereza cyane nkaza nagiye ubwanje nkagira amahosho yashu ubwanje hariho utuntu nagiye ndabona nkaza ndahinduriramwo ahahora hari ibiti nkaza ndahinduriramwo nkahashira ibyuma ibyo byarafashije cyane kugira nshobore n'ubu ntibiraba ijana ku ijana mugabo ntera ndabona ko ndiko ndayigereza nka 80 kwijana kugira bibe ijana kwijana ibidukikije ta bintu by'ibiti ndiko ndashiramo
abo abagushorera bavuga iki ku bintu byawe birarama baravyishimira intebe ukoze zimara igihe kingana gute
kugeza ubu n'ukuri ndashima je abanshorera ubwa mbere niho ntibagira ubwoba kuko biba birama ahubwo bagira ubwoba kuko bataba barabimenyera ko bavuga ati ipine ni gute iza kuba intebe kuko mu by'ukuri turakora intebe ijya muri salon izitumenyereye salon abageni baradushorera ama restaurant ku buryo udashobora kuyibona ko ari ipine kuko tuba twayifutse rero ubwa mbere bagira ubwoba ati ni by'ukuri ipine byarabayobera mu bisanzwe nayo kuramahoho umva ipine turayihingura ku buryo by'ukuri iba irama nyene nkuko nje naratanguye kubikora bwa mbere imbere y'uko nteza ishure nabikora nyine nk'ukwiryohera nubwo ko icyo gihe izo ntebe nakoze n'ubumwe ziracahari kandi mbona ko zimeze neza
kugira ngo irinde iba intebe tugire ku mayangu tubwire uragenda ugatura amapine bagasudira bakagira iki bifata umwanya ungana gute
nuvuga ko dufise nka ni commande iyo commande turashobora kuyikora nk'imisi 5 ego
hama intambo
aho ni mu gihe tuba turi nk'abantu bakeya iyo twaje turi equipe yose ikwiriye iyo commande ni rashobora guhera mu minsi 3
haca ba umwe ugusudira ukabishira hamwe urarenza kudutambara kuri izo ntebe
ego cyane kugira zibe intebe nyene zimeze neza hari abakunda ko ipime ziboneka haro nabandi bakunda ko ipime zitaboneka tuzifuka n'icyo gihe niho cyo dukoresha ama matela kuburyo zifuka tukarenza ko ni na huse kugira umuntu ntashoke abona ko ari ipime hari amafoto na natanze hari ama ziboneka ko zitashobora kuboneka ko ari ipime umuntu atabe kubwiye ko indani ari ipime mugabo haro nayo nabandi bifuza turashaka ko icyo gikorwa nyine iyo pine iboneka tubone ko ari pine muri icyo gihe bose turabakorera ibivanye n'ibyo baba bashaka
iyo ipine umuntu ayumva yumvumenga ni ikintu kiremereye rimwe na rimwe kuko kiba kinakomeye confort mu gifaransa sinzi ngo kumeregwa neza kuyicaye ko
kumeregwa neza kuyicaye ko
bihagaze he bingana gute
uricara byukuri kumva ego kumvuricaye neza cyane nico yo kihora kinatangaza nabantu kuko nibavyumva ariko uricara ukegamira ukumva ko wishaye ahantu hameze neza cyane kandi mu kibazo cyo kuremera naho hari ukuntu tuzikora tugashira ko utuntu two gufata ku buryo ushobora kuyiterura bikoroheye hari n'utundi dupine dushira ko udupine tugenda dutoya tuja hasi tukamera nk'ama guru yazo kuburyo ushobora kuyitwara yonyene ikagenda utayinze kuyiterura
yego uraturungikira utu video tudusangiza abakunze bijuga ya Amerika kugira ngo bashobe kubona uko bimeze urabitubwiye mgabo twumvumenga uturungikira kwa video tukagasangiza abakunze bijuga ya Amerika botaura gusomba twahire na Siriro kundi murongo wa telefone Siriro ikaze ku ijuga ya Amerika
urakoze cyane
uherereye gasiriro
ingenzi mu Rwanda mu karere ka Kayonza
akabazo kwa madame Ornella twagutumiriye
ndabanza shine Ornella ku muri ubwo buryo yabashe kwihangira umurimo wa kubasha kubakora ibyo bikoresho na kwita iby'ubuhanga n'ubuhanga kubera ko abari n'abategarugori ntabwo bakunda kwitinyuka ngo babe bakwihangira imirimo nk'iyo ngiyo yarakoze cyane ariko ikintu nagira ngo mbaze madame Ornella ni bijyanye n'imbogamizi ahura nazo muri ako kazi akora ku mafoto mwaduhaye nabonye ari ibintu byiza cyane bimeze neza ahubwo mugire n'akavideo wa mugani nkuko mwamuri kumuje mu kanya tubashe kureba ukuntu biba bimeze muri rusange hanyuma rero uyu munsi telefone zabaye ikibazo abantu bari mu Burundi rwose birimo birabagora kuba ngaho hanyuma reka mbashimire rero kuri uyu mwanya muduhaye mukomeze kugira ibihe byiza
urakoze Siriro yego yego Ornella urumvise akabazo ka Siriro mu ishuri
yego nakumvise yego imbogamizi ya mporangira ya mbere kwanza nahorangira bwa mbere nuko abantu ntibabitahura gukora igikorwa kiba gikozwe n'umukenyezi ko babona ati ibi bintu by'ukuri ni ibintu bikomeye ko tuba tubona nshahora kiriba intambami ya mbere nk'igitangura gukora nabona ko ari ibintu bimbere intambami ariko byagiye birahera buke buke kuko abazicaye ko barabibonye ko aba ari ibintu bimeze neza iyindi ntambami ni cya kindi nyine cy'abantu usanga tutariko turakunda iby'iwacu ugasanga byo nibuka igihe kimwe hari umuntu yigeze kuza ku kazi arondera intebe ziri za importe hanyuma araza ku kazi avuga atubaza izo ntebe ni importe kuko yabonye ndibaza ko yabona ko ari nziza ari importe cyo tumubwiye ati oyaha nizo twikorera twebwe nyine ati turashobora kukwereka aho turiko turazikorera
aca avuga ati narinzi ko ari importe ndagiye kuronderera handi urumva ico kintu n'ikintu novuga ko ari imbogamizi ko wowe yaraje kugura avuga ati ibintu bivuye mu mahanga aca sanga rero n'ibyo twebwe twikorera avuga ati ngira ntibikomeye iyo n'imbogamizi kuko usanga kenshi abantu tutariko turakunda ibiva iwacu ibyo wacu batariko barabikunda ibyo wacu iyo n'imbogamizi cyane ikomeye nongera kandi nimiriza n'abantu gukunda ibyo wabo mu by'ukuri biba bimeze neza urumva ko n'uwo muntu yari yabikunze ariko aza kubangamirwa n'uko bidakorewe hanze nk'uko abantu benshi bakunda ibyo hanze yego iyindi mbogamizi ku ruhande rw'uwanje nuko ntarashobora kuronka uburyo by'ukuri bwo gushikira abantu babikeneye benshi barabinsaba ariko sindashobora kuronka ubwo buryo bwo gushobora kwagura ibikorwa byanje yego
hama izo mbongamizi zitandukanye utugiriye utubwiye harimo kudatahura ku ibintu byakoze mu Burundi byiza mu kibano hehe hari ico uri kurabikora ko kugira ngo ushobore kuvavanura nazo gahonela
ego urumva ko ni ibintu ndiko ndagwana nazo cyane guhera mu 2020 je nibuka ko nkigitangura kugurura aho ndiko ndakorera abantu benshi ntibabitahura ariko bamaze kugiyenze ko ni byiza yuko umuntu mutahuza kandi ukemera akakubwira ibyo nimba atabitahura nawe nyene wewe wabitanguje ukabyumva ukamwakira hanyuma ukamutahuza je ndiko ndagwana no gutahuza abantu ko ibyo wacu ari byiza kuko urumva ko n'uwo muntu yaje kubigura kuko yarabonye ko ari byiza hanyuma asanga nibyo twikorera urumva namubwiye ati niyo tayibona urumva ko wari kuzigura rero ndiko ndagira no kuhimiriza abantu ndababwiye ati ibi bintu ni byiza mubirabyo by'ukuri birafise ubwiza ubwabyo ni byiza kandi biranakomeye ni ukugerageza rero kuzurahimiriza abantu gukunda iby'iwabo na nico gikorwa nanje sanswe nkora kunganye wese ndamwereka uburyo iki kintu ayiciza kandi agahava agagitahura
abo n'abagushorera ku ruhande rw'abaza bakugana ku ruhande rwa wewe ubwawe abakwegereye umuryango nta ntambamye ugeze ugira nk'umupfasoni kugira ngo utangure imirimo twite ko kera yakora abagabo ibintu by'intebe ahatandukanye kenshi twasanga ari abagabo ariko barabikora baragutahuye ikibano cyara gushigikira
ikibano cyara ntaho icyo nshima cyane nuko abanyegereye umushinga ntayo wanje abinshuti abari hafi yanje cyane barantahuye ni nabo banteye intege cyane ati bikore kuko usanzwe nabikunda bikore hanyuma ikibano naco ntibiba byoroshe nk'umuntu w'umukenyezi nyine kuko urabona ufise nk'icyuma nka viseze uri kuravise uratera imisumari hari abantu batagutahura cyane nsanzwe rero ndi n'umuntu kubatanze nsanzwe ndi n'umuntu muto muto abatatahura ibintu none wewe ubigenza gute nk'igitangura naragenda nkajya kurondera amapine kandi nari umuntu urumva nari mpejeje ishure kaminuza hari ukuntu umuntu ahejeje kaminuza aba yumva ko ategetswe kumera ariko bica bisaba kugenda muri bajya abantu nyine bato bato nk'abantu aho usanga uri kurakura amapine mu mifurege ahantu iba ahantu yaratakaye umva hari abantu batagutahura je nibuka ko kera ubwa mbere nk'igitangura naragenda kurondera amapine abantu ntibayandonse nk'uko ndabishaka kuko bavuga ati uri kuradukinisha wewe gute umeze ukumeze uza kurondera amapine ni kudukinisha yasaba ko ndinda guca ku bandi bantu kugira bayandonse kugira ishoboye kuko babona umenga ndiko ndabakinisha kandi byashaba bisaba ko mpindura ukomeze ntambara nyene ibijyanye nyine nko kuriteha nk'aho ngiye kugira umuntu ashobore kunyumva ashobore kuntahura
yego urakoze cyane Ornella ku siguru duhaye twakira na Africain ikaze ku ijuru rya Amerika ikaze Africain uherere hehe uherere hehe
ikigali mu Rwanda
Kimironko yego ikaze hama akabazo canke intererano kwa Madame Ornella twagutumiriye no musi muri sanga
kwa byumvishe naho yagiye ahera gusa ikintu cya mbere umuntu yaza kumubwira kuraje kuko nyine wumva inkambi yateye naho byagereye n'ukuntu abantu bose batabyumvaga icyo umuntu yamubwira ni courage kandi buryo umuntu niwe wigira ikintu cyawe wagifasha wagishyizeho umutima uragikora kigakunda ahubwo n'abandi bitinyuke nabo bamenye gukora nkabo
yego
ndumva ari ibyo
urakoze nta urakoze Afrika
ego
Ornella iyo umuntu atanguje umugambi nk'uyo hari gihe usanga awuha izina bikitwa akazina umuntu akazogenda ku isoko akamenya ati ndiko ngura Tommy ndiko ngura iki hari izina ryihariye wise ivyo ukora biciye mu mapinega Ornella
oya kugeza ubu sindatora izina ariko izina rya sosiyete ubundi twitwa Green Furniture Business
ego
Ego
no hanyuma hari uwanze kuri Facebook atubwira ngo mutubarize Ornella yizibiki kugira ngo yumve ko bijaniranye n'ivyo wize muri kaminuza ivyo byo gukora amapine sinze ko ayicushura kwimubarira ko
ibyo nize jewe rero nize ibijyanye n'amagara y'abantu nize santé publique muri kaminuza ego nibyo nize urumva ko hari ahantu bitajyanye cyane nize ndiko ndakora ubu
hari aho bidahurira n'ibyo mugabo urumva ko n'ibidukikije birajyanira na rimwe na rimwe
ibidukikije birajyanye rimwe na rimwe ego
wagarutse ku kintu mu by'ukora wavuze ikintu cya balansoire urazikora abazikeneye balansoire mu gifaransa ni kintu ushaka umwana ugashaka kukinisha
icicuma
abazikivuma
mu kirundi
abazikeneye nibo baza kukubwira ati turazikeneye urazikora ugenda kuzikoreraho bigenda gute tubwire gatonye ibyo bya balansoire ngene bigenda bice mu mapine
kubakeneye ibintu by'abana amabalansoire cyangwa ibindi bikinisho by'abana baraza aho nkorera ndatanga adresse hanyuma bakagira komande nkabereka ibyo amaze gukora hanyuma bakagira komande
yego reka twakire na Juvenal ku yindi murongo wa telefone Juvenal ikaze ku ijwi rya Amerika Juvenal uratwumva Juvenal uratwumva Juvenal numva tutari ko turumvikana neza ku murongo wa telefone Ornella ibikorwa byawe byubahiriza ibidukikije onyu yamagarira abakiri bato
kwijukira ibikorwa nk'ibyo
biroroshe ko ico iyo Ornella yasubiye kugenda kandi bara tugeragereza mutugarukanire mu minota mike dusigaranye twumve ko dushobora kumusezera kana dutekera kajambo kanyuma kandi aratubwira kuri ivyo vyo gukora ibikorwa bitandukanye bice mu byubahiriza ibidukikije akarimbo ni malaika
malaika nakupenda malaika ingeku Ingekuwa dada Nashindwa na mali sinawe Ingekuwa malaika Nashindwa na mali sinawe Ingekuwa malaika
Esa
Akuwaza kidege Kidege Akuwaza kidege Ingekuwa maliwe
simbona mali sinuwe ingekuwa wa malaika na simbona mali sinuwe ingekuwa wa malaika malaika na kupenda malaika Malaika, nakupenda malaika, ingekuwa maliwe, ingekuwa dada, nasimbana malisinuwe.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muratwihanganya murumva ko ama telefone ariko aranka ariko onera nitugende tutagusezereka duce kuri no WhatsApp yacu tukibaza ko amajwi aza gushaka kumvikana nari nashatse ko ugira icuvuze ku kamotera urwaruka mu bikorwa byo gukora ibitandukanye biciye muri mu kubahiriza ibidukikije nico ute nico utekereye abatwumvirije bose onera
ego murakoze akamo notera ugwaruka icambere n'ico no tera kamo ko kwikinyuka kandi gutsinda ubwoba ko ndibuka ko ari ikintu cambere nanje natanguye kugira naragize ubwoba ndavuga ati ibintu ngomba ntangure mu Burundi ntibimenyerewe by'ukuri nzoronka abaclients nzoronka ababikunda naragize ikintu cy'ubwoba kuko narifuje kubitangura kera cyane mugabo ndagira icyo kintu cy'ubwoba kimbamwo kirangwanya ariko nuvuga ko dutsinda ubwoba ugwaruka bakura amaboko mu mpuzu umuntu atsinda ubwoba hari abashaka gukora ibintu bitandukanye hariho by'ukuri impano ziri mu bantu mu gwaruka ariko zinyegejwe tutazi kuko hariho ubwoba buri muri bo umvumenga nubatera kangu gutsinda ubwo bwoba bagaserura ibyo bintu ushobora kwegera umuntu ukamubwira wizeye ukamubwira ati jenda afise uno mugambi nubigira gute hanyuma akagufasha icyambere nuko numva botsinda ubwoba umuntu agakora ikintu ariko arumva kitutumiza muri we agashira habona ibyakora hanyuma ikindi noterukamo ko kwijukira cyane gukoresha izi mbuga ngo kanabumenyi kuko zirafasha cyane kumenyekanisha ibintu izi telefone zacu dukoresha aya matsapu ma WhatsApp dukoresha zitatu abantu abajene bakunda gushira ko ibitandukanye bashire ko ibintu byabo kebuke harashobora kuba hari umwe abibonye akabikunda ugasanga muteye intege numvuga cyambere gutsinda ubwoba bakore bakura amaboko mu mpuzu abajene bakore cyane kuko ushobora kumenya ko ikintu cyakunze utagikoze wowe kora ushobora gukunda cyangwa ntibikunde mugabo ushobora kumenya ko bizokunda utakunze n'uvuga ko akura amaboko mu mpuzu tsinda
Nuko madame Ornella Uwimana tugushimire cyane ko watwigoreye urana ko amatelefone yagera duciramo ntibikunde ko tuyaga nko twa twavyipfuje ariko ejo nitwongera kuhamagara kugira ngo ugire icyo tubwire kuri ibyo bikorwa byawe byo gukora intebe n'ibindi bitandukanye bice mu mapine mu ntumbero ko bahiriza ibidukikije uzotwitabe nkuko wabikoze no munsi ko tukwifurije amahigwe masa madame Ornella
murakoze cyane
kwakoze cyane nuko nuko rero ncutse bakunze ibijuri ya Amerika akaba ino ngaduce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi dushimire abatwumvirije n'abashoboye guterera ivyumviro tunasaba imbabazi mwumvise ko ama telefone atadukundiye nkuko twari twabishatse ariko ho mwafatiye ikiganiro cyose n'ubutumwa butandukanye mwagiye murumva mwakoze kwihanganira ibibazo by'ivyuma twagize yakoze cyane Nadia Taha na Jeanne bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe niwe mwari kumwe kuri micro ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya murani mu byo muri mu byose iganiro n'ibindi mushaka kongera kugisanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu koma